Yahamirimo ngo ari myaka 55 wabana babiri aba muri site ya Karurama iri ku metero wa 500 uvuye ku nkengera z'uruzi rusizi rugabo Burundi na Republika ya Demokrasi ya Kongo yageze muri cyo kigwati kiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi mu 2014 we n'abandi ba muri iyo site bafite ubumuga butandukanye hari abagendera kudukinga kubera batise amaguru abandi bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa batise ukuboko cyangwa ukuguru bakingira ayo mazu bari bafite umuyaga nkuba uba ku mishwarara y'izuba ibyuma byawutanga byarashaje bakaba bari mu kizime iganiriro rya Amerika ko ari ikibazo gikomeye
ubu rero turi mu kizime murabona n'ahantu tubangene hegereye Rusizi hari umwijima ukomeye cyane ikintu badufashije amazi turayafise ariko twari dukeneye umuyaga nkuba byihuta nk'ubu muri uno muntu agendana ubumuga agendera ku gasheze rurante kube kiye byasaba yuko uwo muntu yoca ahantu habona urabona n'ahantu badushyize ko ari munsi y'umusozi biragoye cyane yakuba mumenyesha makuru
ariko igisonga uwo mugabo yamaze imyaka 22 mu gisirikare cy'u Burundi kurusha ni ukubona habaye atarupapuro ruhamwegurira nk'itongo ry'iwagira
tumaze imyaka hafi 10 igiri kwire turi muri aya mazu ntitugira ibituranga ntitugira impapuro ndangatongo kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu yirirwa aravuga ko n'abarenganijwe bagomba kubarenganura kuko ntitwumenya yuko twabaye abagererwa ari twe twabaye abagererwa twenyine kubera tugendana ubumuga
izi mpungenge rya Amerika ryazibajije Colonel Frankbert Wiyereke umuvugizi wa FDNB gisirikare cy'u Burundi
leta yatanze ayo matongo ibona impamvu kuko yashatse gufasha abantu bahoze ku rugamba bakomeretse bidasanzwe rero uburema na leta izosubirana ayo matongo kandi bishyitse uwahoze ku rugamba kitaba Imana itongo rica riba iry'umuryango
ariko izo ntirinyura ntiruhungwa yamugaye amaguru atanga akarorero ka bamwe mu bapfakazi n'impfubyi zisigwa na bagenzi be ubu batagihabwa imfashanyo
abo twatumye ngo baje kukibaza bavuze bati ahubwo genda bitegure abo bantu harimo abasigwa yuko ayo makaro batazosubira kuyaronka n'akarasiyo batazosubira kukaronka icyo rero twagomba mukidushikanire hejuru
Jean de Dieu Ndikumana ni umukuru wa site ya Karurama uwo mugabo w'abana 10 afite imyaka 50 yacitse ukuguru kumwe ikimubabaza cyane ni ukubona we n'abagenzi be batavugwa kandi barabyemerewe yahoze arwanira muri umwe mu mirwi yarwanye igisirikare cya kera
niyo bandika amasezerano rande amabekiye abantu tumugaye dukoresha nk'ibyanditswe mu 9 k'umwaka uheze n'ubu ntibiraboneka tugomba dusubire ku nzira mu kundi k'9 bitaraboneka none wumva ngira barabonye ko twakize mbabo rero barabonye ko twakije ntibadusubize ku kazi ntakari bamwe bamwe turonka agasara kuko bamwe ntagasara turonka ntaduhembe ntakari dusubire ku kazi abakaba babona ko tutarakira ntibaduhe ibyo twemerewe n'amategeko none nk'abantu twakoreye igihugu tukamugarira ku rugamba none twose tubintahabwa mu byo twandikiwe duhabwa ahubwo nagira ngo n'ibindi botwongerereza imfasanyo bakagira ati aba bantu bakoreye igihugu reka tubongerereze ku mfasanyo nabo babeho nk'abantu nk'abandi
ite ntirante ba w'imyaka 50 bakaba bafite inzaro 6 nabo n'impumyi uwo mugabo yahoze ari umurobere yemeza ko atagihabwa imiti uko yahora
kare twavugwa 4 mu mwaka ariko ubu ni 2 mu mwaka nk'ubu ntibaraza no kutuvura kandi hariho abantu bama ku miti bafite indwara zitandukanye najewe buri mezi 3 ndakeneye umuti kanaka bivanye n'ubumuga bwanje mbwa hari ubundi ahera ku wa mbere akazoshika ku wa mbere w'umwaka amiri kinini bidakunda yuko hoca muno umunsi atameze kinini rero nk'uwo iyo bicanganye usanga bimugora
Colonel Biyereke abo igisirikare cy'u Burundi yabwirije ibya Amerika ko ikibazo kiriko kirigwa
yahoze ku rugamba kandi baravugwa igihe cyose bikenewe ariko hagiye gushika imiti kabura mu mafarumasi bigafata igihe kugira ngo biboneke ariko igihe cyose bituye ibiro bikuru bibajejwe baravugwa barapimwa hariho umuganga amabakira
ibitigiri bitangwa n'ikigo sadake kiraba iterambere ry'abahoze ku rugamba mu Burundi byerekana ko bagera ku 800,000 baturuka mu mihari itandukanye y'inyeshamba z'abahutu zahoze zigwanya igisirikare cya kera cya Kizizi n'inkeho z'abatutsi hamwe n'abasirikare ba kera. Abamugariye ku rugamba muri bo bashyizwe mu bigwati bimwe, abari ibintu n'ibindi bakavuga ko ari urugero rwiza rwo gusubiza hamwe no kunywanisha abahoze barabana y'ingwe. Eroje uri kaneza iruja Amerika.